imwumviriza ni radio ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mu twumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwirewe neza inshuti mu duteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyo Ngabo mu kiganiro byo kuri isa.
Amazi ni menshi cyane ntarashobora gukama, amazi menshi ari mu mazi kabisa, hatwaranye mu macungu, amwe yamwe twashoboye kuraba ukuntu twiyaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo.
Ibyo nekanye ni byinshi nta n'ukuntu twibiharura kuko nta gitigi dufise.
Abona abanyagihugu bagaramiwe n'umwuzurane w'amazi muri zone Buterere mu gisagara cya Bujumbura. Inkuru n'ayandi makuru ni inkuru tubafitiye ku gitero cyagizwe n'inteko zijeje umutekano za Uganda kubikekwa kuba banyuruje abapfasoni n'abana mu musigiti ku ngwa mukuru Kampala. Turazigaruka ku mukanya gatoyi. Mu Burundi amazu agera ku 300 niyo yasambuwe n'imyuzurane kuva ku muhingano uwo ku wa gatandatu muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura. Ibiharuro vyitwa mfata kibanza n'abajejwe intwaro. Imiryango ubu iri mu kangaratete ikabisaba imfashanyo yihuta. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Variste Nzikobanya.
Uruzi mutimbuzi rwarataye inzira ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu rwisesa mu ibarabara riva mu gisagara cha Bujumbura rigana ikibuga cy'indege cha Bujumbura. Kuri w'Imana imodoka ari ntondo, amakinga n'amapikipiki ntivyarengana. Iruhande y'iryo barabara iyo nyuzure yateye mu mazu yo mu makaritiye ya Kiyange na Miroir ya zone Buterere. Abayazi n'ijwi rya Amerika mu bahuye n'ivyago ndibagira chefo cha ruguru.
Amazi ni menshi cyane ntarashobora gukama, amazu menshi ari mu mazi kabisa, hatwaranye mu macungu, amwe yamwe twashoboye kuraba ukuntu twiyaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo. Ariko geze no munsi turabona ngo tuza kurara hehe kuko n'ubundi turabona n'ubundi umenga imvura yashobora kugumanya no mwanya.
Ibyo nekanye ni byinshi nta n'ukuntu twibiharura kuko nta gitigi dufise. Amazu yarahenagutse menshi, urabona n'abene gihugu uri kuratereza amaso hirya ubona ko amazu yose yarabomotse. Kandi uri kuraraba hirya no hino ni ibintu wibonera sagatishwa muri n'ibyo ubona.
Amabarabara yinjira muri karitiye Kiyange yahindutse ibiyaga harengana gusa imodokari zitaramutse. Muri ayo harimo irya 12 abakenyezi bahora bahadandariza ivyamwa n'imboga bimukiye mu burengero bw'ibarabara rije ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Undi mukenyezi n'umwe muri bo
ubuzima bugiye guhagarara na hano twara dukura gafuka abana kabafungurira none kazi karahagaze. Ntaho tufise tudandariza, twateretse twabuze abadushorera, abuze na kimwe ha twajunjaraye ntaco dufashe na kimwe.
Umukuru wa karitsiye Kiyange avuga ko ivyaraye bishitse kwabaye ugufata minenerwe ibijanye no guhinzira uruzi mutimbuzi byari bigize imisi byibonekeza ko ruri mu guta inzira kubera imvura igwa ari nyinshi. Avuga ko abanyagihugu arongoye bari mu ngorane iruhande y'icokorwa kuruzi mutimbuzi. Patrice Sibomana asabira imfashanyo yihuta abarongoye.
Twese tubona ejo ku mugoroba uruzi rwihaye inzira rumenye hahaninye twerekana namwe twabereka niho rwace rucinzira ca rurinjira mu gisagara ca betura cihuta ngo dukora muno mwanya nuko hoza imashini ikugara rya ruzi ko narano n'uburu magwinjira kubwinshi kubyo n'agashika sigare kavuga twoga kose kigira kabiri bakaraba imijyango yagize ingorane ko nimishi cyane tashobora kuyiharura ko haratari n'ubwaho no kwinjira ko n'uruzi gose bakatiye mu gisagara kugira ngo barabareshe bo yifashishe imwe irara mu ibarabara yindi bahanye indara mu kimo mijyango abandi babari mu masara y'amanama niyo batwabaraje gusa kino sare hari n'abatarafungura amatwarite yaraduze abantu turi mu micafu gusa twashaka reko leta wowe ishakora cyagafasha kuvyerekeye isanga rya rero dushikiye ko yo bica koze n'ahandi atagikozwe zone Buterere yose iratwagwa n'igibuga cy'indege cha Bujumbura kiratwagwa kwezi no munsi
hamatagikozwe kugira uruzi mutimbuzi rukatishirizwa handi amazi yarwo ashobora gushika mu yandi makartier y'igisagara cha Bujumbura. Umwigisha wa kaminuza yanonosoye ivyihindagurika ry'ibihe ni wabivuga Professor Bernard Sindayihebura yari yishikiye kuri no w'Imana mu Buterere.
Ni kuri yije urumva byanteye ubwoba cyane kubera kuko ntangwe kubona inzu zabamagonitse ni nk'imetro 400 uvuye ku ibabara RN5. Uruzi rero ubu rwarataye inzira kandi inzu zosubira vuba aho gahoroje. Nibaza yo rero yuko ivyihutirwa cyane cyane bikwiye kwihutirwa busaba guverinoma y'u Burundi ikabwira entreprise ikora akora nka Sogeas Atom, Jetra n'izindi zose ziko zirakora kugira ngo bazibire kuko bitagizwe vuba. Nibaza yuko ngahe urumbura ko muri karate cyane cyane asiatique kuko ubu nyene mvuyeyo amazi yarageze kuri sifara. Urumva rero yarashobora gushika no muri karate asiatique hanyuma inzu zikabananya zibumagurika.
Imyuzure y'uyu wa gatandatu muri zone Buterere ijikurikira iyo ku munsi wa mbere w'inondwi yari yasambuye amazu arenga ku ijana muri karate ya Buterere ya kabiri. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio y'Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inzego zijeje umutekano z'igihugu cya Uganda zishe abantu babiri bikekwa kuba bari mu banyuruje abapfasoni n'abana mu gitero cabaye mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatandatu. Izo nteko zatabaye abana 94 bavuga ko bari bagizwe imbohe mu musigiti ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala. Inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru Alima Atumani ari Kampala, tushikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Inzego z'umutekano muri Uganda ziravuga ko zateye muri yombi abantu 36 nyuma y'igitero zagabye ku musigiti uri mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala. Igipolisi cyagabye iki gitero kimaze kumenya ko abakekwaho kuba inyuma y'ibikorwa byo gushimuta abantu bari muri uwo musigiti. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Emiliano Kayima ati:
Uganda Police Force in a joint operation with the sister security agencies.
Igipolisi cya Uganda cyagabye igitero ku musigiti wa Usafi urahitwa Kisenyi mu murwa mukuru, kibohoza abagore 18 n'abana 94 bakomoka mu bihugu binyuranye. Bose nta wakomeretse. Babiri mu bare babafashe bugwate twabishe nyuma yo gukomeretsa bikomeye imwe mu bapolisi bacu. Igipolisi cyasanze intwaro nyinshi mu musigiti zirimo imbunda, icumu n'umuheto n'imipanga 23 itya ya mugi yombi. Uyu musigiti wa Usafi wahise ufungwa. Ministre w'umutekano General JJ Odongo asobanura icyatumye bagaba igitero yagize ati:
We take strong exception that places of worship should be used.
Twitwararika ahantu hasengerwa twizera ko hatakorerwa ibyaha. Birababaje kuba byabereye mu musigiti. Iyo abakekwa twahigaga batinjira mu musigiti ntitwazaga rwose kwinjiramo, ariko nta mahitamo twari dufite. Ministre Odongo yamaganya amakuru yavugaga yuko hari abana 12 baguye muri uwo mukwabo. Yavuze ko bagiye gukora iperereza ngo hamenyekane impamvu abo bana biganjemo abatari abagande bageze muri uwo musigiti. Yavuze ati:
Some look like children from Rwanda. We are going to ascertain how many. Some look like
bamubona basa nk'abanyarwanda, tugomba kumenya ngo ni bangahe. Abandi basa nk'abarundi, nabo tugomba kumenya umubare wabo. Abandi bo ni nk'abanyakenya. Ni inshingano zacu kumenya impamvu aba bana bo mu bihugu binyuranye bari mu musigiti ubwo twakoraga umukwabo. Uganda yugarijwe n'ibikorwa by'ubushimusi bw'abantu aho babafata bugwate babasaba ingurane y'amafaranga nyuma bakanabica. Polisi iracyagowe no guhagarikira ishimutwa.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru, mu gikombe cha Sekafa cy'umupira maguru cy'abatarenze imyaka 17 cyariko kibera mu Burundi cyarangiye umugwi wa Tanzania niwo watahukanye ico gikombe utsinze Somalia ibitsindo bibiri ku busa. Mu kibanza cha gatatu igihugu cha Kenya cyatsinze igihugu cha Uganda ibitsindo 4 kuri kimwe.
Hari mu kwezi kw'indwi kumwaka heze 2017 inayirewe mu gihugu cha Kenya niho twitaba inama mpuzamakungu yitumiwemo amashyirahamwe nk'ayi wacu nkabonere tuwe tumfurere.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu kibandanya kwibonekeza ku isi naho ishami ryawo ryitaho uburenganzira bwa muntu ryihaye umugambi w'uguca ubucakara bwo muri ibi bihe tugezwemo. Guca icuruzwa ry'abantu, gukumira no kurandurana n'imizi uburyo bwose bwo gukoresha abana imirimo iruhije. Imbere y'umwaka w'2030 abaharanira uburenganzira bwa muntu babandanya urwo rugamba. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yagiraniye ikiganiro n'umwe muri bo, Maitre Prime Mbaruwukeye, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abashingwamanza bafasha abahuye n'amabi mu Burundi, ahanini abana n'abakenyezi. Yanaganiriye na bamwe mu bahuye nayo mabi. Maitre Mbaruwukeye niwe atangura avuga uburyo akarere kahagurikiye icyarimwe mu kuronderera umuti ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu.
Hari mu kwezi kw'indwi kumwaka heze 2017 inayirewe mu gihugu cha Kenya niho twitaba inama mpuzamakungu yitumiwemo amashyirahamwe nk'ayi wacu nkabonere tuwe tumfurere yo muri bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ibihugu 9. Ibyo bihugu rero twari tugiye kugira ngo dushyireho ingufu hamwe, turagira icyo bita urunani coalition, kugira ngo dushobore izo ngufu dushyize hamwe ikunde, kugira ngo turwanirize hamwe uwo mwasi ariko aradandaza muri ibihugu byacu abantu abatwara mu bihugu by'Abarabu. Ubwo none rero buzagwaravutse rero ari nacyo gituma itariki 20 ukwezi kwa kane umwaka 2018 hari ku wa gatanu w'indwi heze twashoboye gufatira mu gihugu cya Kenya abigeme b'abarundikazi bashika 29 bari bagiye kudandarizwa mu bihugu by'Abarabu, bari bashowe n'umurundi afatikanije n'umwarabu mugabo afite akabira ka Kenya. Bafatirwa rero mu nzu yugaye bari barimwo bari babitsemwo kugira ngo bikunde baze baje kubadandaza mu bihugu by'Abarabu. Rero izo rero twabishyize kubera urunani ubwo bufatikani ubwo runani twashyizeho, ariko kandi mu ntango y'umwaka w'2018 twari twashyizeho iyindi icyo bita kampanye Simamisha ya kabiri, kuko iya mbere yari yabaye mu 2017 yitwa Simamisha ya mbere. Iyo Simamisha ya mbere niyo yatumye dushobora kumenya abagiye kudandarizwa mu bihugu by'Abarabu mu mwaka w'2017. Abagore, abakenyezi n'abana bashika 527 baragiye kudandariza mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite na Kuwait mwaka uheze 2017. Muri abo 155 twarashoboye kubafatira ku mbibe ku mpaka y'igihugu cy'u Burundi gihana n'ibindi bihugu duhana imbibe. Igipolisi cy'u Burundi kirabafata, tubahaye amakuru dukoranye nabo. Hanyuma rero abashika 155 barashobora kubagarukana mu gihugu cy'u Burundi kandi barashobora gusubizwa mu miryango yabo. Muri abo kandi bari barashitse muri bihugu by'Abarabu harashoboye kugarukanwa 23 muri bo. Hari abo twagarukanye nk'ishyirahamwe, hari abizanye nyine ku nguvu zabo cyangwa ku buryo bwacu cyangwa bice mu zindi nzira, ariko zinovuga ntizicyazwi cyane. Bose barashika rero bose hamwe 23 bamaze kugaruka mu mwaka uheze bavuye mu bihugu nka Oman na Arabia Saudite.
Ndumva mwarashizeho uburyo bwo kubona ingufu zihagije hagati y'ibihugu kugira ngo mubashe kugarura cyangwa se gukumira iryo curuzwa ry'abantu. Mwatubwiye ibihugu bimwe na bimwe, avuze ibihugu by'Abarabu, hari abajyanwa se mu bihugu nko mu bihugu duturanye bakajya gucuruzwayo, cyangwa se ni ibihugu by'Abarabu gusa mwarimo tubwiyemo nka Oman na Arabia Saudite, hari ahandi bajya?
Ego, hariho n'ibindi bihugu bakunda kujyanwa mu bwa mbere bacishwa nko mu gihugu cya Tanzania, Kenya, Uganda, mugaze bazita mu Gifaransa le pays de transit, n'ubwo ibihugu bacishwa mu byifata kibanza bakamara nk'ukwezi kugira bace bajana mu bihugu by'Abarabu. Ariko si muri izi bihugu by'Abarabu gusa bajana, barakunda no kujana mu bihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, barashobora kujana muri Australia, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Afrika y'Epfo n'ahandi. Yego cyane.
uko mubigaragaza muri raporo y'umwaka ushize 2017 abenshi muri abo bagore bajyanwa hanze nkuko mwavuga mutibanyura muri Kenya cyangwa muri Tanzania abanyura mu ntara z'u Burundi nka Kayanza Ngozi Ruyigi na Rutana n'ahandi n'abaturuka abantu bajyayo n'abaturuka muri zo ntara cyangwa se hari nabo musanga baturuka mu zindi ntara zigize u Burundi
baturuka hanene mu zindi ntara zigize u Burundi ariko benshi babanza gucishwa mu gisagara cha Bujumbura kugira baronderegwe inkaratasi z'izo ngendo bagendamwe kandi bakazironderegwa nabo bantu baca kubadandaza aimare bwa chava mu Bujumbura bacicwa rero aho twavuze mu raporo twasohoye mu mwaka uheze n'ukuvuga ku mupaka Burundi buhana na Tanzania dufate nk'ikobero muyinga cyane muri za Kirundo cyanke dufate nko muri Makamba ahantu bitima banda cyanke mu Rutana cyanke ahantu hose hashoboka gucicwa abantu barahacicwa n'ukuvuga ibihugu duhana imbibe mu mbibe y'igihugu cyacu gihana n'ibindi bihugu
Maître Prime hari abantu muri abo baba bagiye kujyanwa bagira amahirwe bakabasha gufatirwa mu nzira navuga ko ari amahirwe kuko ntibakomeza kuko hari ingaruka zindi bibagiraho abo batagiye noneho bagafatwa bo ingaruka bibagiraho nizihe cyangwa se ababa babafashe bakorerwa iki abafashwe barashobora guhanwa nabo cyangwa hahanwa gusa abagerageje kubanyuruza kubajyana mu mahanga
kenshi na kenshi iyo bafashwe bakafatirwa ku izo mbibe baca bagarukanwa hanyuma bakacishwa mu nzego zijejwe ubutungane nk'igipolisi kugira gikora amatohoza kandi ni byiza kugira kimenye imva zari zitumye bagenda mu ayo mahanga hanyuma rero kikabagumya nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu kugira kimenye mbere kikabagumya nabo baba bagiye kubadandaza bose bikabafata ariko rero aba bagiye kudandazwa kice kibarikura dufata hacye nk'iyo minsi itatu mbere hariho n'igihe kigira kigoro kikabashika na miryango yabo bafatikanije n'abajeje intwaro hanyuma rero abo nabo bari bagiye kubadandazwa birumvikana ko baca bashengezwa imbere y'ubutungane kugira ngo bikuri bishyure ibyo bari bagiye kubakorera hisunzwe itegeko rirwanya urwo rudandazwa rw'abantu ryamaze gushyirwa ku gikumu mu mwaka w'2014 mu kwezi kw'icumi ariko rero twe muri bene twe concrete tuvuga duti by'ukuri twe turasaba ko imbere y'uko ahubwo bafashwe abo bari bagiye kudandazwa by'ukuri ntibojanwa mu gasho ahubwo baca bajana mu bigo bijeje kubarera no kubasubiza navuga nti basubiza ubuzima bakambara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri atatu kugira mbere bace bigishwa imyuga bave ngaho baza kwikorera imirimo nyine yabo aho kuza guhumbira akazi nakone katariko boronse n'izihugu by'abarabu bavuga rero uti abajejwe amatohoza nabo baca basanga mu ibyo bigo kugira ari amatohoza bakora n'ibyo n'uburenganzira bwabo bakayakorera kuri abo bagiye kudandazwa mugabo babasanze mu ibyo bigo bijejwe by'ukuri kubaha inyigisho zidasanzwe hanyuma rero abo nabo bari bagiye kubadandaza bakapfungwa bagafatwa n'ukuri n'ubutungane bagahita bagahanirwa ibyo bari bagiye bakoresha yego twe n'ibyo dusaba muri ONU situate on Fred kuko iyo umuntu afashwe agiye mu rwego rw'udandazwa rw'abantu bwa mbere ho harahahamuka kandi nta kuntu iyo bari ariko aragirirwa nk'ayo mabi hanyuma rengo aca ajyanwa mu gasho mwumva yuko by'ukuri bivuga nti abahanywe kabiri yego
ikiganiro Ijwi rya Amerika rero ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika nagira ngo ubu noneho tujye ku murongo wa telefone hari umubyeyi watubye ko mwamufashije ishyirahamwe ryanyu ryamufashije kugira ngo abone umwana we ugiye kujyanwa hanze nagira ngo tuvugane rero na Crema
yewe ko mbaje gushimira mbaje gushimira mwebwe mu mpaye uno murongo nagiye rero ndashimira cyane uwo muntu ya uwo mumetre agejwe iby'abana banyuruzwa bakiri bato bakajya mu mahanga yarakazi cyane mu buryo umwana wanjye nari natumiye yari yatumiye urumva hasi akazi ku mugoroba agakoresha ibintu by'amateatre amare kubera ko aranahamenyereye rero abakurikira abakurikiye rero baca baramujyana ahantu hagoye nyine agashaka kuboneka amanagiye ku murongo nyine nahujeho sinatangaje ndavuga ariko uwo mugabo kubera yatinze afite ubuhinga bukomeye bwo kubimenya uwo crime yakiyari nshashe yabukirwa mu masaha atanu aranyiri ku buryo bahora barondera akabaronka amarero aranje imbere turagenda amarero amahirwe turamusanga iyo yaraye iyo bari bamujyanye
yari afite imyaka ingahe y'amavuko
yari amaze imyaka ibiri kuko yiga mu wa mbere yego ari amazina akazi ngenzi akaranakura njye ni umuntu agiye kujya wewe aramenye na kisha kama rero mu mwana we izo mwaka wa mbere kwa mubura kwe ni umuntu ukazi ngenzi yagira mpaka ni ngora
Nubwo reka tukomeze ku murongo wa telefone twakire na Celine uraho urakomeye.
Yego ndakomeye.
Niko se Celine, wowe nawe barakujyanye hanze muri Arabia Saudite, tubwire uko bagutwaye hanyuma bwo turaza kutubwira nuko n'ubuzima wabayeho icyo gihe.
Ye uko bantwaye nyene. Numuntu abikoresha kimisiyo diri benshi cyo nyene nafashwe nabi hama ndagaruka.
Yakujyanye agukuye he, yakubwiye iki, yaragushutse cyangwa yakweretse uburyo uzabaho neza kurusha kuba warubayeho mu Burundi hanyuma uremera uragenda cyangwa gushyize ku ngufu?
Jewe yaranshutse kubera maze gushikayo nabonye atabuzima buriyo, ambwira yuko hari ubuzima mudanasanze atabuzima buriyo kubera narafashwe nabi cyane, ndagirirwa nabi cyane no kugira ngaruke byabaye ingorane.
Ubwo se sinzi niba wabasha nko kugira icyo bivugaho, wafashwe nabi ariko wafashwe nabi gute, kuko hari ushobora kubyumva gutyo ntabiha agaciro gahagije ku buryo yatasobanukirwa neza ibyari byo, watunyuriramo muri make nabishoboka?
Yego birakunda. Jye gufatwa nabi, nakoreshejwe akazi karuhishije cyane, ndafatwa nabi ukuntu hariya bimeze ukora ijoro n'umurango nta n'ukuntu ronkuruhuka, nararushe cyane ndaruha kumuba k'umubiri sinigera ndyama, hariya baguha gukora amasaha ngira ngo amasaha yose nka 28 kuri 28, ugize ngo uraruhuka uruhuka isaha imwe niyo saha uryama, saa 11 ububyutse nyine ugakora akazi karuhije kandi ntibigira baguha n'umwanya wo kwicara, ibyo ukora byose bikora uhagaze. Kuri nabonye atabuzima buriyo hariya vrema ni nk'ukugurisha.
Baraguhembaga cyangwa wakoreraga ubusa?
Yewe barampenze muga bamaze kumpemba, nararushe ndamubwira yuko ndushe nkeneye gutaha, atangura kunyininja atangura kumfata nabi cyane, ndasaba yuko nasubira i Burundi wacu brema, arashaka kubyanka ndamubwiye yuko nsubiye i Burundi ngomba gusubira i Burundi, niho yaca mfata nabi aranyininja nkaza ndajya ku munsi isanduwishimwe sanduwishimwe ku munsi baravuga ati nuko ukwezi sinzoguhemba, niko gutoroka, maze gutoroka ndafatwa n'igipolisi kintwara ahantu kuri ofisi nyine hakoranira abantu benshi, hakoranira nyine ababa bafashe nabi, nsangaho abarundi bagendanje benshi cyane bene bagowe gusumba jewe, yo kubera ntoroka natorokanye pasipoti yanjye. Aho kuri ofisi hari abarundi benshi bagoreweho basarusa ayo mapasipoti yabo mu kuva aho mu makazi bakoramo, ikabigenda uko ndabisaba nyine yuko nosubira i Burundi, baramuhamagaza arandihira nyine indege ndagaruka i Burundi, Zema jeko nabonye hari abarundi benshi bagenzanje bagore kuri ofisi batadoronka ningene badoza bagowe cyane birigo bararira hari n'abaturubuye bameze nabi vrema ni akari.
None abantu bashobora gushukwa wababwira iki?
Je abantu bashobora gushukwa genda ba nobahanura yuko batohendwa n'amahera bobiheba bakaronderera ubuzima Burundi ntibahenze nuko ngo bagomba burira indege ngo bajye mu bindi bihugu. Ni ukuri nta buzima buriyo, hari n'igihe ujyayo no guhendwa ntunahembwe ugakorera ubusa no gupfirayo ugapfirayo.
Abo mwabonye metre bavuga iki? Bavuga ko babakoresha iki? Mwatunyuramo muri make nk'ubuzima baba barababwiye babayemo?
Benshi barabutswa gusinzira kubera bakoreshwa amasaha 24/24 bataruhutse, hanyuma abandi nabo bakabutswa no kurenganire bakabutswa rero umwidegembyo. Abandi nabo mwumvise rwose na nyine yabivuze barimwa indya ibifungurwa ntibafungura neza, hariho nk'uburarira icapati cyangwa sandwich nk'uko sinina yabivuze umunsi wose ugahera ari icapati. Hanyuma hari ababuzwa, hari abadahembwa batwitura abadahembwa, abandi nabo bashobora kujyanwa mu byo bita ubushurashuzi bwo ku rwego rwo hejuru bita pornography. Hariho rero n'abandi nk'uko twari twamaze kubivuga badandazwa ibihimba by'umubiri bigugwa n'abandi bantu bazaba bikeneye bagwaye indwara zituma bobikurayo bakabasubirizamo ibindi bihimba bikomeye nk'ibyo baba bakuye mu bandi. Twagomba tubwire abariko baratwumviriza yuko ikiremwa muntu ni ikiremwa gifite agaciro kadasanzwe cyane, kandi n'Imana irashavuye cyane kubona abantu bariko baradandazwa nk'impene. Aricyo gituma nagoma ntera kama Abarundi by'ukuri bahebe bavavanura bariko barabikora bavavanura no kudandaza umwana w'umuntu kuko yaremye mu gaciro k'Imana.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mbere yuko dusezerana reka tubumvishe aka karirimbo zana dutambe ka Silas Damara.
Tamba, 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 t
aka karakaririmba zana dutambe kumucuraranzi Silas Damana ibiganiro rero namakuru twafitiye kuri isa kuri radio ya America niho bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Arimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro namakuru twafitiye kuri isa kuri mikomare kumwe nanje Fideni Yongap ndasezi ndabifuriza ibihe byiza ndabatumye kubandanya mudukwikirana kuri radio yanyu radio Ijwi ya America.